bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Ninahazwe. Wahoze hari perezida w'u Burundi Major Pierre Buyoya azoshingurwa kwa kabiri w'inondwi muri Mali.
Perezida Buyoya yaragerageje kugarura Abarundi ku nzira yerekanywe n'amasezerano y'Arusha, yakoze uko ashoboye kugira ngo ashobore gufasha ibihugu bya Afurika kuva mu ngorane zari bifise.
Uyu ni Domitien Ndayizeye yahoze ari perezida w'u Burundi, akaba yarabaye n'icegera c'umuhisi Pierre Buyoya. Turabigaruka ko handi hato mu ntumbero yo kubandanya tubafasha gusozera umwaka neza. Turaza kubandanya tubakirira intasho zanyu. Sangwe ikaze bakunzi bacu. Amakuru tubafitiye muri kano kanya turahera ku mugabane wa Afrika. Abanyagihugu muri Centrafrique bazindukiye matora y'umukuru w'igihugu n'ayabashingamateka. N'amatora abaye mu rwego rw'umutekano muke ushobora gutegwa n'abadashigikiye ubutegetsi bwa perezida Faustin Archange Touadéran, ariko yitoreza manda ya kabiri. Igisata c'Igifaransa c'ijwi rya Amerika gitangaza ko mu gatondo umutekano wari wakomejwe ku murwa mukuru Bangui wagenzurwa ahanini n'abasirikare mvamakungu barimo Abanyarwanda bagiye gufasha kugarukana umutekano mu gihugu hagati. Ingwana imaze iminsi iba yatumye hari abanyagihugu badashobora gutora bivuye ku makarata yabo atabashikiriye, nk'uko abakozi ba ONU babwijwi rya Amerika. Hari n'uburere burimwo ubwo mu buraruko, abitwaje birwanisho batwaye ibikoresho bitandukanye vyo gutorera ko bongera batera ubwoba abanyagihugu bababuza kuja gutora. Abatavuga rumwe na leta ejo kwa gatandatu bari basavye ko amatora yegezwe inyuma bivuye ku mutekano muke. Hari ku murugu utunganya amatora uravyanka muri rusangi mwomenya ko bari kubahiganira intebe y'umukuru w'igihugu muri Centrafrique ari 17, mu gihe bitegekanije ko ibiharuro by'imfata kibanza bitangazwa ku wa mbere w'indwiza. Abatavuga rumwe na leta baje bavuze ko ibizovamwo bizogorana ko bazizera bivuye kucuka amatora abereyemo. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma ya Maniyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari ubu naho. Wahoze ari perezida w'u Burundi Major Pierre Buyoya azoshingurwa ku munsi wa kabiri Bamako muri Mali. Pierre Buyoya yasandabiye Paris ku murwa mukuru w'u Faransa igenekerezo rya 18 ku kwezi hazizi kiza cha COVID ya 19. Mu kiganiro maze kugirana na Domitien Ndayizeye yahoze arongoye u Burundi akaba yaranabaye icegera cha Buyoya mu kiringo c'imfata kibanza, yasigure ko u Burundi buhomvye uwo vuze ibitari bike kuri kahi sekicho gihugu yatwaye imyaka irenga 10.
Buri gihugu ariho intumbero yo kumenya kahise kigihugu cacu, ntumbero yuko Abarundi cyane cyane ugaruka rumenya ukuri kuri iki gihugu ku bintu byashikiye iki gihugu. Bisigura rero yuko ari umuntu yashobora kutwigisha no kubwira abantu batari bake ibyo yabonye muri wa mugwe wo kumenya ukuri no kurekuriranira. Rero cyo sino kubesha byarambabaje.
President Domitien Ndayizeye Major Pierre Buyoya nyakwigendera mu gushira mu ngiro amasezerano ya Arusha mwarabaye icegera ciwe mu kiringo cye camezi 18 imbere ko abashikiriza ubutegetsi ico gihe mwakoranye gute yabateguriye gute kuba president mwakoranye gute mu dusubira muri kahise mukatubwira
mba icegera c'umukuru w'igihugu nawe akaba umukuru w'igihugu nawe kwemeza yuko ariwe yifuza ko no bicegera ciwe cyangwa jewe nifuza ko yowe umukuru w'igihugu dukorana twari tuzimanye mu byerekeye kugwanya na mu byerekeye politike nkuko mubizi umugambo wa Nyafrodebu n'umugambo y'Iprona ubyerekeye makudeta n'ibyerekeye kugene data yapfuye ibyo byose hari intumbero zimwe tutahuriza ko ariko tumaze kumvikana inyuma y'amasezerano y'Arusha n'ukuri twaragiye hamwe byari byoroshe kugira ngo tuyashyire mu ngiro mu gihe twaba dufise la bonne foi. Ndibuka umunsi wa mbere twabonana hajya mu ngoro y'umukuru w'igihugu narinjiye ngenda mu biri we turaganira ndamubwira nti sero president urabona wewe waje bavuga yuko userukira abatutsi jewe naje bavuga yuko nserukira abahutu ariko urabona twese tugomba guserukira abarundi kuko nayo ubundi nitugenda hanze tuvuga gutyo ntacyo tuzokura bwa kabiri kugira ngo ibintu bigende neza birakenewe yuko tuvugishanye ukuri ari wewe ntuzompende ari jewe sinzoguhende ni kuko numpenda nzobimenya kuko ndafise abakozi bobimenya ndari na wewe nuko icyo gihe rero ndibaza yuko intumbero baduhaye kugira ngo dushobore gushyira mu ngara y'amasezerano izobipfuye tuzoba dutanze akarorero kabi tumaze kubyumvikana rero sinobabesha twarahanye ijambo bikwiriye mu kiringo cy'imfata kibanza muri rusange ntabwo tugeze dushwana naho tutumvikana twarabibika tukavuga ati tuzobisubire cyo ntanguye kuvuga ibyo twakoranye neza ni byinshi cyenda fisambo souvenir nziza cyane kuri we mu byerekeye ikiringo twakoranye n'inyuma yato je ndibuka nk'igihe napfungwa mu 2006 igihe bambeshyira ngo ndiko ndorganiza putsch niwe muntu wa mbere yaje kuraba umuryango nasize ngaha ababwira ati ibintu ariko barareka ndayizeta mu isiyo ndi mu bantu bemeza yuko bidashoboka niwe yubakaraza ngaha mu rugo mu gihe abandi baca ku irembo baraba biruka n'abagenzi bagatinya kuza ngaha we yaraje turanavugana kuri telefone
umuhisi Nelson Mandela yafashije mu by'amasezerano ya Arusha yarabakariye mwe na nyakwigendera Pierre Buyoya yarababwira ati igihugu ubukiri mu minwa yanyu kaduza kakiri ya gihugu kari mu minwa yanyu inyuma yaho haragiye harambamwo ingorane zitari nke hatributsa nk'ibihumbi 2015 hariho abatari bake impunzi zangadre izindi nzira abakiri batabandi barapfira mu ibarabara mu myerekano bari barimwo habuze iki kugira ngo icyo twokwita mu gifaransa iyo mission Mandela yari yarabahaye mwe na Buyoya ntise nkishika ku ngiro mu gihugu cy'u Burundi ga president yizeye
umva twebwe twarakoze ibyo dushoboye si kuvuga ngo twarakoze ibyo dushoboye twarakoze iby'amasezerano y'Arusha yadusaba muradi ko yadusaba kugira ikiringo cy'imfata kibanza tugategura amatora tukaganira n'imihari igwana kugira ngo ihagarike intambara hanyuma tukagerageza no kugira ngo igihugu cyacu cy'u Burundi gishobore gutangura imigenderanire myiza n'imfashanyo n'amakungu cyo ndi mu bemeza yuko icyo gikorwa twakiranguye neza cyane amasezerano y'Arusha twarayigishije abarundi bikwiriye nabo basende de barimo ubwo icyari gisigaye ni ukugira ngo bayakurikize
nko basaba kuvuga muri make iragi nyakwigendera Major Pierre Buyoya asigiye Burundi asigiye Afrika kuko ubu yaranabarizwa muri Afrika cyane ku mugabane wa Afrika wose gusumba uko abarizwa mu Burundi n'iryahe ga president Ndayizeye
president we yaragerageje kugarura abarundi ku nzira yerekanywe n'amasezerano y'Arusha dufatanije bwa kabiri no vuga yuko nyuma amaze kuva ku butegetsi yakoze uko ashoboye kugira ngo ashore gufasha ibihugu bya Afrika kuva mu ngorane byari bifise urazi yuko yagiye arahanura hirya no hino kugeza igihe bamugena ko ariwe aserukira ishyirahamwe rya Afrika muri Mali kandi akaba atabarutse yari amaze kushika ku ntambwe ikomeye kandi ari indashikaho hose leta y'u Burundi yaramushigikiye iramusunika iranasaba ibindi bihugu kumushigikira n'ahandi hose atashoboye guca nko mu ishyirahamwe ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa murazi yuko leta yamushigikiye n'ahatashoboye gutorwa ibyo ari byo byose nahajya yagiye leta yaramushigikiye nuvuga rero yuko mu bihe byiwe bya nyuma n'ukuri yagerageje gukora ibyo ashoboye kugira ngo ashobore kugarura agateka ka Afrika mu kugarura amahoro kandi ibyo byose yabikora bazi neza yuko ari umurundi icyo rero ntawo bideha kandi ntawo bihakana kuko n'ibyo bihugu yagiye arafasha yagiye arakorera ubajije abakuru b'igihugu babyo barabyemera kandi bakabyemanga cyane ku buryo bene ibyo bikorwa hata muntu ashobora kubiterera hirya ngo ntacyo bimaze kandi byarazaniye ineza ibyo bihugu kandi bigatera agateka iki gihugu cyacu kuko ari umurundi yagiye arabiranguwe twufatiraho rero karorero na twebwe abasigaye tukagerageza gufasha ibindi bihugu tutibagiye igihugu cyacu kugira ngo bimenyekane mu makungu y'uko abarundi ari abantu b'incabwenge kandi bafise intumwa bashobora kurumbika hanze zishobora kugira icyo ziterereye ibindi bihugu mu ntumbero yo guteza imbere ineza ya Afrika n'ibibindi bihugu byo ku isi yose.
Muravuze muti leta ihari yaragira mushigikira haba mu kugerageza kwaja muri francophonie haba muri ayo mabanga yandi nibisanzwe ko iyo leta yamushigikiye gushika ino saha itarahuza umuryango itarahuza abarundi babuze umuperezida batwaye mu kiringo kigera kirenga imyaka 10 ga president Ndayizeye
nukubifata gutyo kuko ibyo nta nico no bivuga ko kuko nibyo ntacho barabivuga ariko umuntu ashobora kwibaza imvo naho abarundi bavuga ukwibwira niko kubesha ndibaza yuko ari ibintu bijanye n'izimanza baheruka guca ukurikije amategeko y'igihugu cyangwa ugakurikiza amategeko agenga abahora bayoboye igihugu usangiho icyo umuntu yokwita avantage zimwe acha zica zimuvako rero ni ibintu byashitse mu gihe kitari cyo nibaza yuko bisaba leta kwimvira no gushishoza no kujya inama kugira ngo bashobore gufata intumbero nyayo naho rero atacho baravuga so kuvuga yuko atacho bazovuga cyo ndi mu mbibaza yuko leta ikiri kwiriyumvira mbega intumbero yofata niye reka rero tureke abayobozi b'iki gihugu biyumvire hanyuma bazotubwira aho bahagaze mu bihe biri imbere je ndi mu bibaza ko ari uko bizogenda kuko ntawo tangura kuvuga ngo barabyanse baragize kinakiriya ndibaza yuko twabaha umwanya kugira ngo nabo bashoboye kubyiyumvira bagire intumbero baduhaye bahaye abarundi kubyerekeye izo ngorane zashikiye uwo muryango icyakora jewe ndi mu bibaza yuko guhoza umuryango atakirimwo nkaba mboneyeho na jewe akaryo uguhoza umuryango wiwe wabuze umuntu akomeye cyane umubyeyi w'umuryango tukaba twizigiye uko kwihangana kwabo kuzobafasha nabo nyene gushobora gutunganya ubuzima bwabo muri kazoza inyuma y'izi ngorane zabashikiye.
President Domitien Ndayizeye tubashimire kuri kano kanya muha ijwi rya Amerika namwe twongera kubahuza ko mwabuze uwo mwakoranye vya hagufi na hagufi.
Murakoze cyane madam.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda karirimbo ni mwamikazi w'isi n'ijuru karirimbwe na Chorale Saint Dominique mu gihugu cy'u Burundi twarabemereye ko kugira ngo tubafashe gusozera umwaka neza tuzubandanya twakira intasho zitandukanye zanyu aho mubandanya kwipfurizanya noheri nziza umwaka mwiza binatubwira uko muri ko murasozera uno mwaka w'2022 utoroheye abatari bake Mugenzi wacu Ignatius Bahizi yaratwakiriye rero intasho zanyu zamwe bwe mutwumva muri Uganda.
Jewe senga Imana Rehonia abanuye muri Uganda papa bamwita Nyabenda Yohani nawe bamwita Sabimana Victoria abantahije Pasikari mubyaranje abamugwesero abantahije na Cyomba bita Patrice na Tadeyo abantahije na bashiki ba Pasikari bose ndabatahije abanongeye ntahije umwana wanje bita Shukurani abamukinanira abantahije na Desire abantahije na Generosa mwene wacu abantahije na Nduwimana Sudana mwene wacu abantahije na Buyo ya umugabo wiwe bose ndabatasha kugira umunsi mukuru tuje ntutuje murakoze.
Amazina abantu basasimani abatuye Uganda naramuta abantu batuye aho ngaho muri komine Giteranya wita mu Kigongo ndamuta aho bita Pisasi aramuta Kirumoni aramuta mwene wacu bita Gashako amunane wa bose ndabaramuta ndaramuta mama wacu bose bari aho ngaho ndaramuta n'abandi bari mugira umwaka mushya muhire umwaka uzatu rero w'imigisha tuge tuwuge ntutuge
ok nitwakizimana zakirenge ntuye mu Bugande ni ukuri ndakumbuye abantu bo mu Burundi cyane rwose na cyane cyane ndakumbuye mama bangaho mu Giteranyo bamwita Miriti Sofia ndakumbuye musaza wanjye uwo bita Romana n'uwo bita Bigirimana n'uwo bita Nduwimana ndakumbuye kubw'Imana na niyo saba ni ukuri abo bantu ndabakumbuye rero ndakumbuye uwo bita Nahayo ngaho mu Giteranyo ku isoko ndakumbuye abantu hakiruta Imana bamukana kereta aho hantu mu Ndava ndetse nagira ko mbwira na Kereto n'umudamu ngo bandamukirize abantu bari ngaho mu Ndava sinabavuga ngo ndabamare ariko abantu bo mu Ndava ndabakumbuye bagerageze bandamukirize buri umwe bababwire ko mama Baraka basuhuza kubera ko ayo mazina ya Zakiri nazibake mbese mu Ndava muzima mama Baraka ni mama Baraka rero mu magambo make hanyuma nashaka ngo ndamutse muramwanza ari Gitega uwo bita Ntamvukiye w'umusoda bandamukirije mu kibanza aho mu Ndava nyene ntacyo mu ndamukirije kugira ngo bikunde abo bantu bose narinda bakumbuye ndamukiriza Sitera na Denise na Faraziya na Nahayo abo bose ngira ngo nibaramukajanye rero abasigaje muje mu bandamukirije ndabipfurije umwaka mushasha Imana ibaho umugisha.
Jewe nitwa Nyabenda Yohani mba hano mu Bugande nagira ngo ndamutse umwana w'iwanje Suzana Nduwimana n'umugabo wiwe Buyoya baba mucankuzo mu Rusigabangazi komine Gisagara abo nibo nagomba gutasha kandi nabo bari bakwiye kumvugisha kugira ngo menye ko bakiriho nkongera nkaramutsa n'umukobwa wanje yitwa Generosa Kanyana aba mu Nyarugusu mu nkambi uwo nawe n'umugabo wiwe bari bakwiye kuntasha kugira ngo menye ko bakiriho ni jewe ndabasuhuje jewe Nyabenda Yohani se wawe iso wanyu ni jewe ndiko ndabasuhuza hanyuma namwe mo hari mwomenyesha ko mukihari kugira ngo agatima kamere neza amenye ko mukihari murakoze kandi mundamukirize n'abagenzi banyu bose.
Ni jewe Sabimana Victoria naramutsa Generosa Kanyana ari Nyarugusu kandi mumbwire igihe muzotahira nongera nkaramutsa Suzana Nduwimana ari mu Rusigabangazi agacimbira Kabebe nongera nkaramutsa Pasikari ari mu gasasa ngutiya na padisi na tadeyo kandi muze mumbwire ko mukiriho mwese murakoze
jewe nizigimana fatuma avuka muri mishiha cyankuzo banje kuramuca saidi miburo nkaramuca deniza nkaramuca nduwimana sabana nkaramuca uwo bitabera imana mariyamu bari kumunzenze
niho ndaramukije musaza wanje tasese nongera kandi ndaramutsa n'umuhungu wanje ari mishiha nkongera nkaramutsa mana ariyo ari mishiha nkongera kandi nkaramutsa miburo pasikati ari mishiha nkongera nkaramutsa na mahira ari ngozi iburenza nkongera nkaramutsa na Solina mwene wacu ari burenza
njewe Milani Pascazia ntuye mu Bugande ndatasha mushaka zanje yitwa Miburo Fabiano aba mu Kirundo agacimbiri Kabizi ndatasha musaza zanje yitwa Kabazekiyeri aba mu gacimbiri Kabizi ndatasha mwene wacu atuye Rumandari yitwa Saimana Meremia ndatasha mwene wacu atuye Gishenyi yitwa Malaliyo Lehokadia ndatasha n'abandi kandi turaherukana kandi ndabipfurije umwaka mushasha noheri nziza ndabasaba kandi munsengere kuko ibi mu Bugande ntabwo ndamahoro neza ndabasabye munsengere Imana ibampere umugisha
ego muraho ni kwa mukaremera arivera shaka gutaha abantu bo muri komini ntega ariho ushaka gutaha musaza nge karaveri savye umuganwa n'umugore wiwe wize Imana gasupari hanyuma na mukadata banyankiye ubusa pasikazia ubwo n'umwana wanje niyo mwongere pasikari wifura yanje nawe kandi numvise ngo yarabyaye kweri yebare ubwo abashaka gutasha mbese nabo bandi ku mutima abandi tuvukana ni benshi bazoza babwirana
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda reka mugenzi wacu Vedaste Ngabo nawe muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aduhe intasho zitandukanye z'abarundi bamutumye bari mu ikambi ya Rusenda iri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo tukabifuriza rero yuko mwogira impera nziza z'umwaka
Ijira cyanze ndi kumana Celeste cyangwa bataziranye kese madiru mi systeme nkaba ndi mu nkambi ya Rusenda ndifuriza kura Noel nzeza mu hugu wanze Seremba ariwe Jackson umushoferi akorera ngaho mu Rumonge nkaba ndakwifuriza Noel nziza twebwe turakomeye n'umuryango bose sinzi nawe ko komeye n'umuryango muri kumwe nkabongera nkifuriza umuhungu wanze Damas ariwe bita Jackson cyangwa Adamu nkuko namwita kera Ubundino cyo ndahamu nkambi ndakomeye nabana ndabipfuriza namwe Noel nziza hamwe na murumuna wawe Jean Bosco n'umuryango wiwe sindabumva ibyanyu nkaba nipfuriza na mukuru wanyu ari muri America ariwe Jumapili ariwe Kabwana ari muri Texas nawe nyene ndamusabira amahoro ndabipfuriza umunsi mukuru mwiza Noel nziza na bonani nziza
jewe nitwa Gadi Muheto Aimable tuye kuri Nyagisozi ndifuriza Noel nziza abo tuvukana tuye i Burundi amazina yabo nibazikia famiye yiwe ari Burundi famiye ya Muhire famiye ya Patrick abo bari Burundi donge abo dusangiye umuryango nk'abana bakanyoni bose baho batuye mu Burundi ndabatahije ari nabandi batuye mu Rwanda kumwana wanje witwa Rwigema ari i Rwanda ahitwa Imasaka na mushikiwe utuye mu Bugesera yitwa Mugenimana nawe turagufurije Noheli nziza tuje na mushiki wanje uri mu Bwongereza witwa Nyantumirwa nawe ni famiye yawe tukwifurije Noheli nziza natwe famiye hani wacu twese ku Nyagisozi twongeye kubasuhuza
Jenny Twanishimwe Oliva jewe mba ahantu bitwa mu Rusenda muri Kongo batahi James azanje twa Jimmy ari mukuru hagarika ndatahije namuye mba wanje ari mu kibito kijya rya Rugombo ndatahije na pai wanje ari muri Amerika isomari yitwa Matias ndatahije namwene wacu ari iyo nyene iyo onyere kuru hagarika yitwa Nuzenyi yitwa Maripo ndatahije na twa turirimba na bose bagasa choya
Uzuko mani manga mumutima muzima
Akabe no ngaduce dusozerera ibiganiro n'amakuru twa twafitiye muri kano kanya dushimire abagize uhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri micro mari kumwe na Joie Diane ni nahazwe yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi yacu kwembe kwizina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubipfuriza kubandanya mururanyirwa mu byo muri mwo byose munagira intera nziza z'umwaka 2020.